imwumva ni radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda ivide niyo ngabo abaramutsa arabisubigira imana dushikiriza makuru yo hijya no hino ku isi.
Mwaramutse Fidele tuyahereye muyavugwa muri Afrika. Leta y'u Rwanda yashyizeho amabwirizwa mashya yo kwirinda icyorezo cya COVID-19 inyuma y'uko bigaragaye ko mu gihugu habonetse abantu banduye COVID-19 3,153 guhera ku itariki ya 11 kugeza ku itariki ya 20 ku kwezi kwa gatandatu. Itangazo ry'inama y'abashikiranganji yarayibaye rivuga ko ingendo zibujijwe guhera isaha imwe z'ijoro kugeza isaha 10 zo mu gitondo, mu gihe ibikorwa byemerewe kubandanya bizoja bihagarikwa isaha 12. Ingendo hagati y'umujyi wa Kigali n'intara ndetse n'ingendo hagati y'uturere tw'igihugu zirabujijwe, kiretse ku mpamvu za serivisi z'ubuzima cyangwa izindi serivisi z'ingenzi. Gusa imodokari zitwaye ibicuruza ziremerewe kugenda mu turere twose, ariko ntizitwara abantu barenze babiri. Mu zindi mpinduka zabayeho ni uko inama zikogwa imbonankubone zizobandanya, gusa ibitigiri by'abazitabira ntibizorenga 30% y'ubushobozi bwo kwakira abantu bw'aho bateramira. Abitabiriye inama kandi bazoja basabwa kwerekana ko bipimishije virusi ya korona. Ku bijyanye n'ibikorwa bihuza abantu benshi nabyo hari byinshi byahindutse ugereranije n'ingingo zari zihasanzwe. Ibirori bitandukanye byaba ibibera mu ngo canke ahandi hose birabujijwe. Imihango y'ubukwe yose harimo gusaba, gukwa no gushingirwa byose byarungurujwe. Mu kazi ka leta naho harimo impinduka z'uko buri rwego rusabwa gukoresha abakozi nkenerwa batarenze 15% by'abakozi bose, mu gihe abandi bakorera mu rugo ariko bakagenda bakurakuranwa. Abasirikare ba Burkina Faso barishe intagondwa z'abajihadiste 11 bongera barasambura amakambi 3 y'iterabwoba mu ndwi iheze mu bitero byakozwe n'abajejwe umutekano. Igisirikare kivuga ko ibyo bitero byabaye muri uku kwezi kwa gatandatu hagati y'amatariki ya 14 na 16 mu buseruko bw'ico gihugu. Afrika y'Epfo igiye gushingwamo ihinguriro rya mbere ry'urucanco rwa COVID-19 ku mugabane wa Afrika. Perezida Cyril Ramaphosa yavuze ejo ku munsi wa mbere ko ubu Afrika yatahuye ko incanco zitazokwigera ziva hanze ngo zishike ku gihe kugira zirokore ubuzima bw'abantu. Perezida Ramaphosa yabitangaje inyuma y'inama yamuhuje n'ishyirahamwe mpuzamakungu ryita ku magara y'abantu OMS hamwe na perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron mu nama yabahuje hakoreshejwe ubuhinga bwa video. Ariko kubera uwo mugambi uzofata igihe, incanco za mbere ngo zizoboneka mu mwaka uza.
Washington, ijwi rya Amerika.
Inyuma y'urupfu rw'amasinzi y'abantu yatumye haca haba impinduka muri politiki y'incanco mu Buhindi, icyo gihugu cyatangaje ko cyacandaze abantu 7,500,000 COVID-19 ejo ku munsi wa mbere wonyine. Ni wo munsi wa mbere hacandazwe abantu benshi bangana uko. Isekeza ryo gucandaga abantu ku bwinshi rikurikiye impinduka zatangajwe n'umushikiranganji wa mbere Narendra Modi mu ntango z'uku kwezi, aho yavuze ko leta izogura ibice 75% by'incanco no kuzikwirakwiza mu mareta ku buntu. Ibihugu bya Somalia, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Afghanistan hamwe na Siriya biza ku rutonde rwa mbere aho ubuzima bw'abana bubangamiwe ku isi. Muri raporo ngarukamwaka y'ibihugu bihotera umwana, ishyirahamwe mpuzamakungu ONU ryavuze ejo ku wa mbere ko hafi ibice 60% by'amabi akorerwa abana abera muri ibyo bihugu.
Urakoze Aloys Bigirimana kuri aya makuru yo hijya no hino ku isi. abayobozi b'abanyamurenge mu bice bitandukanye vyo mu Minembwe muri Republika ya Demokrasi ya Kongo barabibandikiye umukuru w'igihugu Felix Tshisekedi bamusaba gutorera inyishu ikibazo c'imigwi yitwaje ibigwanisho iriko irashaka kubomora ngo bave muri Kongo.
Intambara ishaka kudutsembatsemba kandi uko bivugwana ari igisirikare gituye hano kivuga ko aba bantu gahunda yacu yo kurasubiza iwabo wabo mu Rwanda.
Uyo ni Ndahinda Korojo, umuyobozi wa lokalite ya Kivumu ari mu bateye igikumu kuri urwo rwandiko. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini mu Burundi, amashirahamwe 12 arimwo mpuzamakungu aranegura ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Buraya kuba rishaka kwirengagiza amabi akogwa mu Burundi hamwe no kudahana kubandanya kwibonekeza muri ico gihugu. Amara yandi mashyirahamwe ari mu gihugu asanga bavuga ivyo arabansi biterambere n'ubumwe bw'abarundi. Eroje wili kaneza li Nairobi muri Kenya niyo nkuru adufiti.
Kuri wa mbere yaje kwakirwa na President Evariste Ndayishimiye useruki umwe bwa Buraya mu Burundi yavuze ko mu rugendo yahora mu Brussels kucicaro cyo mu ryango yahakuye inkuru nziza. Nayo se yindi nuko ibihano byafatiwe mu Burundi kuva mu mwaka wa 2016 bishobora kuvanwaho.
J'étais venu l'informer en primeur des orientations qui ont été prises dans des groupes de travail interne aux institutions européennes associant
Naje kumuha makuru y'umushuhira ko hari ingamba zafashwe n'imigwi itandukanye urikiyemwo ibihugu 27 bigize umwe bwa Buraya kubijanye no Burundi mu mpera z'ukwezi guheze. Iyo migwi n'umutima umwe yafashe intumbero y'ukora ku buryo hafutwe ingingo yahagarika imfashanyo zahabwa leta ya Burundi. Ni intambwe ikomeye kandi hambaye mu myumvire y'abashikiranganje y'ibihugu bya Buraya hamwe n'ibisata bitandukanye bose barakurikiranye ibyabaye mu Burundi. Ubwo rero izingingo zifatiye ku mpinduka nziza zashyizweho n'umukuru w'igihugu mu vyerekeye intwari ibereye igihugu kigengwa n'amategeko hamwe no kubahiza agateka kazina munsi.
Les évolutions positives qui ont été initiées par le président de la République en termes de bonne gouvernance et d'état de droit et de droits de l'homme que ces mesures ont été prises.
Niko Claude Bocho yabwiye abanyamakuru y'Ubujumbura ahejeje kwakirwa na President Ndayishimiye afise akamwemwe kenshi. Uyu mubonano wahuriranye n'ikete y'amashirahamwe mpuzamakungu 12 yandikiye umuserukizi mukuru w'umuryango w'umwe bwa Buraya n'abashikiranganje y'imigenderanire y'ibihugu bigize iryo shirahamwe. Aya mashirahamwe yakavuga ko arajwe ishinga n'ukuntu ibihugu bya Buraya bisa n'ibiriko vyirengagiza iho nyango wajya gataya kazi na muntu mu bisata bitandukanye hamwe no kudahana kwimakajwe mu gihugu. Rimwe ryose muri aya 12 rifise ico rifatira ko kuri izo mpungu ngenge asipije yisunga gateka k'abanyamakuru.
Par rapport à la liberté de la presse, nous avons vu une réouverture très limitée.
Oui, j'ai entendu la macro twabonye ugurwa ku rugero ruto cyane rw'ibinyamakuru vyugawe mu 2015 ijwi rya Amerika na BBC biracungaye kuba CPJ kandi turarushinga no kubona atamatohoza yigeze abayizewe kwizimangana ry'umunyamakuru Jean Bigirimana yakorera ikinyamakuru iwacu. Mu byo twatohoje abanyamakuru baterwa ubwoba bagasugerezwa n'indongozi mu ntwaro hamwe na umugambwe uri ku butegetsi. Uruhare rw'abanyamakuru muri kahise batohoza kubwicanyi ukurya ibiturire n'ibindi bintu bikomeye bifitiye akamara Abarundi biboneka neza ko ubwo bwisanzuwe atabwo bagifise kandi umwe bwa Buraya ntibushobora kwirengagiza uko kuri. Niko Tom Gibson aserukira CPJ Bruseli yabwiye ijwi rya Amerika. Louis Maje nawe umuyobozi wa Human Rights Watch muri Afrika yo hagati agaruka ku bindi bituma.
Pour Human Rights Watch, il faut d'abord que les assassinats et les abus cessent et que leur auteur soit traduit en justice.
Le media n'yandi mabibwirizwa guhagarara ababikora bagashengezwa mu butungane. Ibinyamakuru byo mu gihugu na mpuzo makunga amashirahamwe yigenga umugwi wa unutohoza ku Burundi bategerezwa guhabwa uruhusha rwo gukora bitegemeza mu gihugu. Niba taco leta iyo sa nkuko izemanga kuberika abategetsi banse kuva kwizima bagahakana yuko hagira umuntu numwe no wakirazira aja gucungera uko agateka kazi na muntu kubahirijwa
Burundi.
Niko Maje yaganiriye ijwi rya Amerika avuga ku ino migenderanire hagati y'umwe bwa Buraya no Burundi. Evelyne Butoyi umuvugizi w'umukuru w'igihugu nawe nyene yemeje ku biganiro bigeze heza.
Ibiganiro hagati ya leta y'u Burundi hamwe n'ishyirahamwe ry'ibihugu by'umwe bwa Buraya bigeze heza cyane kuko bariko baja kuri iyo ntumbe y'uko nyene ibyo bihano biva mu nzira. Ibyo navyo murazi ko muri politiki bica muri ibyo biganiro. Ibyo biganiro bihagaze neza gushika uno munsi
ariko na bocu baragwa kagaruka.
Hari intambwe ikenewe yatewe n'iyo migwi ibiri navuze y'i Buruseli, ariko ibyo ntibihagije. Hategerezwa kuba urwandiko rw'abanyamategeko rukanemezwa. Bizosaba igihe, ariko icyangombwa ni uko gari ya moshi yamaze kuva mu gituro yarasafutse. Niko Bocciongeko. Nubwo ibihano by'umwe bwa Buraya bitarakurwaho, Burundi mu kiringo cy'umwaka Evariste Ndayishimiye amaze ari ku butegetsi buramaze kwinjiza ibitego byinshi. Ntibukiri ku rutonde rw'ibihugu bisuzumwa n'akanama ka ONU kajejwe amahoro n'umutekano, kandi akanama k'amahoro n'umutekano k'umwe bwa Afurika n'ishyirahamwe rya Afurika y'ubuseruko EAC nabo basavye ko ibihano byose byafatiwe u Burundi byovanwaho. U Burundi bwari bwahariwe ivomo n'amakungu kuva mu 2015 igihe nyakwigendera Pierre Nkurunziza yitoreza ikindi kiringo cyateye impari batavuganwa na Senda DFDD. Umugambo uri ku butegetsi bemeza n'ubu ko caho nyanze ibwizwa nshingiro n'amasezerano ya Arusha yabushikanye ku butegetsi mu 2005 inyuma y'imyaka irenga 10 ari umugwi w'inyeshamba ugwanya ubutegetsi bw'ico gihe. Ubu yavuze ko injyana zo mwaka wa 2015 zahitanye n'imiburi abantu 1,200,000 ibihumbi biburi rwirengero, mu gihe inusu y'umuriyoni bari bahungiye mu bihugu by'akarere, ubu hakaba hasigayeyo ababa 300,000. Eloge urika neza, Ijwi rya Amerika.
Urakoze Eloge. Mu Burundi kandi ubutungane bw'igihugu bwafashe ingingo yo kugabanya igihano cari cakatiwe umwe mu baharanira agateka kazi na muntu Jamel Rukuki. Yari yafashwe arapfungwa mu mwaka w'2018 yagirizwa guhungabanya umutekano w'igihugu. Igihano ciwe cavuye ku myaka 32 kishigwa ku gupfunga umwaka umwe. Inkuru y'Idonido na mugenzi wacu Pierre Claver Niyonkuru.
Amakuru y'Ijwi ry'Amerika ryaronse nuko ingingo yo kugabanya igihano cha Jermel Rukuki yagiye habona kuri uyu wa mbere muri sentare nkuru ya Ntangwa igisata c'iyungururizo. Jermel Rukuki yakoreye ishirahamwe rihanye agateka kazi na muntu Akate Burundi. Yaramaze imyaka hafi 3 aciriwe gufungwa imyaka 32 ku vyaha byo guhungabanya umutekano w'igihugu no kugarariza ubutegetsi. Icyo nico gihano gikomeye cari kimaze guhabwa uharanira agateka kazi na muntu kuva Burundi bwikukira. Muri bagenzi we basangiye rugamba rwo guharanira agateka kazi na muntu nka Maitre Dieudonné Bashirayishize atwara urunani Kavibe akamweme Nikose. Bashirayishize yaganiriye n'Ijwi rya Amerika yari mu buhungiro.
Umunezero wo kubona umuntu yarafashwe mpiri igihe kitari gito umuntu haranira agateka kazi na muntu yaramaze imyaka itari mike mu bunyororo kubera karenganyo asubiye kuronka umwizero w'uko vuba giye gusohoka ibohero. Nta cyaha Rukuki yari yarakoze cyari gutuma apfungwa. Ikintu cyonyine bamwagiriza ni uko yakorana n'amashyirahamwe haranira agateka kazi na muntu. Nk'iyo myaka yari amaze mu munyororo azira ubusa ntihagire uwundi muntu azosubira kuyimaramwo.
Igihe yafatwa mu mwaka w'2017 igipolisi cy'u Burundi cyabanje gusaka iwe mu gisagara cya Bujumbura. Mu nyuma igipolisi cyerekanye impapuro cyasiguye ko arizo Rukuki yakoresha mu gukorana n'abashatse gutembagaza ubutegetsi hamwe n'abashaka guhungabanya umutekano w'igihugu. Icyo gihe abaharanira agateka kazi na muntu bigenga nka bose bari baramaze guhunga igihugu. Maitre Bashirayishize yakurikiranye cyane iyo dosiye asigura ko ugufata Rukuki kari kabaye nk'agashavu k'ubutegetsi kubera ukubura abatwara ishyirahamwe Akat yakorera.
Uguharanira agateka kazi na muntu rero kugira ibyiyumviro byo guharanira ineza ya bose udaharanira iy'utwara si icyaha gishobora gutuma umuntu apfungwa ngo akatirwe umunyoro w'imyaka 30 n'ingahe. Ni intango, reka turabe n'ibikurikira. Hari abandi bantu batandukanye, abantu batavuga rumwe na leta baguma bafatwa bicwa bapfungwa bahohoterwa. Twizere ko leta igiye guhindura ingendo nabo ntibasubire guhohoterwa.
Ababuranira Jermel Rukuki bemeza ko ari ingengo nziza nawe kuri bo yajitevye. Gusa birenze kuvuga byinshi bakemeza ko barindiriye ko bahabwa ikopi y'iyo ngingo. Icyo bikoze bavuga ko bari bashimye kwitura sentare na inyuzwa mu gisata cya gasamburamanza kuko basanze hari amategeko ajanye n'iburanishwa ry'imanza atari yakurikijwe igihe rwaburanishwa muri sentare ya mbere. Umushikirizamanza yari yagirije Rukuki ibyaha byinshi harimwo kuja mu bikorwa by'ubugumutsi, guhungabanya umutekano no gutuma leta itakaza icizere mu bantu mu ntumbero yo kuyitembagaza n'ibindi. ivyo ngo yabicisha mu kubandanya yegeranya uburyo buvuye mu mahanga bwo gushigikira ibikorwa by'ubugumutsi. Ingingo nshasha igabanya igihano ca rukuki yerekana ko haragahaze mu byemezo by'uko ivyo byaha byose byakozwe, maze sentare itegeka ko igihano kigabanuka gushika ku mwaka wo gufungwa n'ihadabu y'ibihumbi 50 vy'amarundi. Maitre Dieudonné Bashirayishize atangazwa n'ingene ubutungane bugiye kumenya ukuri inyuma y'imyaka itatu. Yikeka ko igihugu coba kiriko kirikundwa akaza ku makungu, ubonako ubumwe bwa Buraya bwatangaje ko bugiye kuraba ko bwo kuri ibihano by'ubutunzi ku Burundi, kuko nkuko userukira ubumwe bwa Buraya yabivuze, umukuru w'igihugu ari mu nzira nziza yo kugarukana icizere. Abaharaniye agateka kazi na muntu basaba ko n'abandi bafungiye ubusa borekugwa.
Sinzi rero ko ubutungane bwikubisa gashi nuko bwakubiswa gashi kubera inyungu bo bariko bararondera mu biganiro n'ishirahamwe ry'ubumwe bwa Buraya, bigaragaza kumengo n'ukuresha. Ariko igihambaye kwari uko leta idakora iraba amaronko iri kwirarondera ku bantu bayifasha, ahubwo ikabohora ubutungane bugatunganiriza bose atankunzi. Kwabandi baciriwe imanza z'akarenganyo nka benizo na zone zigafutwa nk'uko iza mbere zifudise, ikore kugira ngo itunganirize bose.
Nishirame Akate Burundi yakorera rirashima iyo ngingo. Yamara Armel Niyongere aritwara yabwijwe rya Amerika ko ataragira kugira ico bavuze, kuko nabo nyene bakirindiriye ko bahabwa ikopi y'iyo ngingo. Ukurikije uko igitabo mpanavyaha cyo Burundi kivuga, uwuciriwe igihano gito kuco yaramaze afunzwe acabwa uburenganzira bwo kurekugwa. Umwe mu bunganira Rukuki yemeje ko atakindi gikurikira atari uko uyu mugabo w'abana batatu nawe narekugwa. Pierre Clave Niyonkuru, Kigali, kubwijwe rya Amerika.
Tugushimire Pierre Clave. Tuve mu Burundi dukubitire muri Republika ya Demokrasi ya Kongo. Abayobozi bo mu bwoko bw'abanyamurenge bo mu bice bitandukanye byo mu Minembwe muri territoire ya Fizi intara ya Kivu yo mu Manuko bariyamiriza imigwi y'abagwanyi ishaka kwirukana abanyamurenge muri Kongo no kubakubira ahantu hamwe. Ni inkuru y'umumenyesha makuru w'Ijwi rya Amerika Vedaste Ngabo ari Uvira.
Intabaza y'abayobozi b'abanyamurenge bakomoka mu misozi miremire ya territoire ya Fizi, Uvira ndetse n'Itombwe ikubiye mu ibaruwa bandikiye Perezida Tshisekedi wa Republika ya Demokrasi ya Kongo. Aba banyamurenge bavuga yuko kuva mu mwaka w'2017 kugeza uyu munsi bagiye bagabwa ibitero n'inyeshamba za Mayimayi zifatikanyije n'inyeshamba z'Abarundi za Red Tabara na FNL bayobowe na Gisiga Nanzabampe Mahamwe na Alexis Nduwije. Aba bose ni Abarundi bagwanya ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye. Ndayinda Karojo ni umuyobozi wa lokalite ya Kivumu kandi n'umwe mu bashize umukono kuri uru rwandiko.
Kuva 2017 habayeho itotezwa, kunyagwa inka, kwicwa kw'abantu, gusenywa kw'amazu kandi ino mu misozi miremire. Intambara ikabera mu Minembwe, ikabera mu Turambo, ikabera mu Kamondo, ikabera mu Bijombo, ikabera mu Rurambo, ariko itagera kwa Murima, itagera Baraka, itagera Uvira. Tubonye ko iyo ntambara ari intambara ishaka kudutsembatsemba, kandi ukwezi rwana ari igisirikare gituye hano kivuga ati aba bantu gahunda yacu ni ukurasubiza iwabo mu Rwanda. Abanditi gahunda yabo ni ukubamara, kandi tuzi ko turi abakongomani. Nicyo gituma twandikiye Perezida nyakubahwa Chef de l'Etat, umukuru w'igihugu cyacu, kugira ngo tumumenyeshe ibibazo bihabera hano mu misozi miremire.
Aba bayobozi banditse ibaruwa bakopi umuyobozi w'umuryango w'abibumbye n'umuryango wa Afurika yunze ubumwe, bagaragaza uruhare rw'ingabo za Kongo mu gukorana n'abo Mayimayi mu kubica no kubanyaga ibyabo. Nanone Ndahinda Karojo arakomeza asobanura.
Bagaragaje n'abasore baguye ba Kamingo ba Mayimayi baje abana bashaka kugira autodefense, ariko nanone abasirikari ba Kongo bahano muri izo brigade batukinywa barabica baje mu mbunda za mashinigani izo namwe twa ko izo kazo zose zinyagwa zigurirwa ku masoko ku maguriro ya marché amasoko y'igihugu amasoko ya leta
uruhare rw'abasirikare ba FARDC bakora mu minembwe bashinjwa gukorana n'abo mayimayi mu kugaba ibitero ku banyamurenge rugaragara kandi muri raporo y'inzobere za Roni yasohotse muri uku kwezi kwa gatandatu ayivuga yuko General Dieudonné Bateki Muhima yagize uruhare runini mu gufasha abamayimayi mu bitero bitandukanye yagiye igaba ku banyamurenge abo banyamurenge basozera urwandiko rwabo bagaragaza akarengane bategwa n'abantu babo bicara bafungwa n'igisirikare cya Congo kibashinja kuba batwigwaneho ariko ndigifunge abamayimayi babica ndetse bakabatera Jason Maniragaba n'umuyobozi w'ishyirahamwe rya Sefeko mu minembwe
ikamanuka ikamenya reality ikaza kuri tere ikiinforma ikamenya uko abantu babayeho igarekorta les informations près de la population ikamenya ikibazo abanyamurenge bafite ikibazo kirashaka gukemuka dufata urugero nk'uyu mugabo Rutebuka bafunze hano c'est un civil ntabwo nari mwigeza w'umusirikare baramufashe n'umunyamabanga vice president w'aborozi mu minembwe bamugize umusirikare wo kwa makanika atarandakandagira n'umunsi n'umwe urumva deje icyo gihe abo bamwambitse iryo koti babakeneye gutera ikibazo babakeneye gutera intambara mu karere kumva leta yaje igafata informatique ikamenya informatio y'ukuri icyo gihe amahoro araboneka mu karere iyo donc leta au niveau de la hiérarchie ntabwo ifite informatio ntifite amakuru ntabwo babizi babaheza amakuru atariyo
urwandiko rusohotse mu gihe umuyobozi mukuru wa gisirikare mu ntara ya Kivuye General Major Bob Ngoyi Kilubi ari mu minembwe kureba uburyo yakemura ibibazo bimaze iminsi bihavugwa birimo imyigaragambyo y'abagore batewe n'ifunga rya Rutebuka n'umugore we ndetse n'umwana wabo w'uruhinja Bedasinga bwo kubwaragijwe rya Amerika ubira mu ntara ya Kivuye
urakoze Vedast naho mu Rwanda ibitaro vya Kanyinya bivura abagwayi ba COVID-19 byasubiye kuvurirwamwo abagwayi biyo ndwara inyuma y'amezi agera kuri 6 byari bimaze byugawe asumta kabo yaraduha idonido kuri iyi nkuru
Kubera ubwiyongere budasanzwe bw'abarwayi bashya ba COVID-19 burimo kugaragara mu gihugu cyane cyane mu mujyi wa Kigali kuva kuri iki cyumweru ibitaro bya Kanyinya biri mu karere ka Nyarugenge byari bimaze amezi 6 bifunze byongeye kwifashishwa mu kwita ku barwayi ba COVID-19 ibi bitaro bizwi ko ari byo byatangirijwemo igikorwa cyo kuvura COVID-19 byaje gufungwa abarwayi bagabanutse mu gihugu abari basigaye bashyirwa mu bitaro bya Nyarugenge biri mu karere ka Nyarugenge mu mujyi wa Kigali muganga Nkeshimana Menerasi yabwira Ijwi rya Amerika kubwiyongere bwa COVID-19 bushobora kuzatuma n'ibindi bitaro biri hirya no hino mu gihugu bizafungurwa nabyo
ibyo biko byombi byafunzwe atabarwayi bakirimo urere imibare yangiye kuzamuka hamwe na hamwe agomba kongera gufungura bitewe n'umurwayi hari abatarenge bashobora kuvurirwa Kanyinya cyangwa se ahandi muri province hagenewe nabwo COVID kuko ntabwo tuvanga abarwayi ba COVID n'abarwayi basanzwe mu bitaro
ese usibye Kanyinya yari yarafunze hari n'ibindi bigo byo mu ntara byari byarafunzwe n'ibyo bishobora kongera gufungurwa
cyane rwose twadufite ama treatment center nko ku kiriwa Kibombo je barafunze sari henshi hagiye hafungwa ibigo y'amarwayi ba COVID ko bari bagabanze.
Ministeri y'ubuzima itangaza ko muri aya mezi abirashize mu bare w'abandura COVID-19 ugenda urushaho kwiyongera umunsi ku munsi. Nibari itangazwa n'iyi ministeri igaragaza ko mu mezi abiri gusa mu bare w'abanduye COVID-19 wiyongereho 6583 uvuye ku 23934 ugera ku 30517. Mu bare w'abarwayi bitabwaho wavuye ku 2200 ugera kuri 3506 mu gihe abarembye bo bikubye kabiri kuva kuri 6613 abitabye Imana nabo biyongereho 53 kuko bavuye kuri 3326 bagera kuri 3379 muri ukwezi kwa 6 ubwo byabaye nk'ibidasanzwe kuko nibwo bwa mbere mu Rwanda hagaragaye abantu 669 banduye umunsi umwe benshi biganje mu mujyi wa Kigali kuko honyine hari hafite abagera ku 192 bitaro bya Nyarugenge nibyo byari bisigaye byita ku barwayi ba COVID-19 nyuma yaho ibya Kanyinya ndetse na Niboyi muri Kicukiro bifungiwe ibi bitaro bya Nyarugenge bifite ibitanda bisaga 130 bishyirwaho indembe za COVID-19 kandi byose byagaragaraga ko ubushobozi bwo kwakira bugenda bushira ariyo mpamvu ministeri y'ubuzima yongeye gusubizaho ibitaro bya Kanyinya ubu bwiyongere buraba mu gihe umubare w'abakingiwe nabo ukomeje kuba hasi Minisiteri y'Ubuzima irutse gutangaza ko no mu bakingiwe hamaze kubonekamo abantu 400 banduye COVID-19 Dr. Nkeshima umuganga ukurikirana ubuvuzi bwa COVID mu gihugu nabyo yabibwijwe rya Amerika
uzasanga mu bantu bakingiwe bahaye inkingo zombi za COVID-19 niba bakoresha AstraZeneca cyangwa Pfizer usanga bakingiwe inkingo ebyiri nkuko ziri recommended usanga abarwara ibakeshye abarwara bakagira ibimenyetso byo kuremba bakeye abapfa bakaba bakeya cyane gukingirwa bituma utagira ibyago byo kurwara ujye kwa muganga cyangwa se ngo ube watakariza ubuzima ariko ntabwo bikuvuza guhostinga virusi ngo ube wanayanduza n'abandi niyo mpamvu nabo bagomba kubahiriza ingamba kuko barakingiwe yego ariko bafite inshingano zo kurinda abo bana bo ababyeyi babo abarimu abanyeshuri.
Minisiteri y'ubuzima ivuga ko guhera mu kwezi kwa gatatu 2020 abamaze kwandura COVID-19 ari 30,813 mu gihe abamaze gukira bagera ku 26,474 abakirwaye bo baragira ku 3,227 barimo abasaga 2,900 barwarira mu ngo zabo batarembye naho bamaze guhitanwa n'iyi ndwara bo baragira kuri 381. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, Kigali.
Muri Congo, Perezida Felix Tshisekedi yasubiye kugendera igisagara cya Goma kuva ku munsi wa gatandatu w'indwi turangije aturutse i Bunia mu ntara Ituri amaze kuva i Beni Butembo uburaruko bw'intara ya Kivu yo mu buraruko aho yemeye kuzana amahoro byanse bikunze. Yasobanuriye abanyagihugu baho icyatumye asubiriza abategetsi b'abasivile n'abasirikare. Umumenyeshamakuru wacu Ali Asanka Darius ari Goma niyo nkuru adufitiye.
Bitewe nuko Perezida wa Repubulika Felix Antoine Tshisekedi yabasezeye kugarukana igisubizo ku kibazo cy'umutekano ubwo yahageze ubwa mbere bikaba byaratinze, abaturage bibe nibo baracyafite icyizere ku mutegetsi w'igihugu bakaba bizera yuko ibyo yavuze imbere y'abanyamakuru n'abaturage byagira akamaro. Kizito Binhangi ni umwe mu bahagarariye sosiyete sivile Beni.
Kandi dufite icyizere yuko kugera hano kwa Perezida wa Repubulika biri budufashe kubona amahoro. Nibyo yadusezeye kandi nibyo twifuza. Bashaka yuko umutekano ugaruka, ibyo bya ADF n'ibindi by'inyeshyamba birangire kandi amahoro yongere kugaruka tubeho nk'abandi. Kakure saa sita ni umudepite watoye Irubero mu majyaruguru y'intara ya Kivu. We aravuga ko bidahagije gusura abaturage, perezida na guverinoma ye bashaka ikindi gisubizo gitari cyo kugurana abategetsi b'abasivili n'abasirikare. Igihe umukuru w'igihugu akoze uruzinduko nk'uko birasaba ko umutekano ugaruka n'ubwicanyi bukarangira tukumva yuko JDF ntibikiriho. Kugira yuko babigereho neza birasaba ko perezida asimbura abasirikare, abapolisi n'abandi bashinzwe umutekano bari muri Beni babajyane mu zindi ntara hatari Ituri na Kivu ya ruguru bakazana abandi, kubera ko buri kanya sosiyete sivile n'abandi batanga ubuhamya ko hari abofisiye b'abasirikare bakorana n'inyeshyamba. Ahubwo twashakaga yuko perezida yasigara i Beni cyangwa Bunia ari gutegeka wenyine ingabo. Muri rusange abaturage bafite ibitekerezo bitandukanye ku byerekeye uruzinduko rwa Felix Tshisekedi ukiri Goma kugeza n'ubu. Igihe cy'amatora twagiraga yuko amahoro ari bugaruke hose. Hashize imyaka irenga 20 abantu bari kwicwa, kwibwa no gukubitwa. Kuri njyewe nta kigenda, nta cyahindutse kuva Tshisekedi ari ku butegetsi. Ahora ari kudusezera amahoro ariko ntacyo twari twabona, ntabwo aziko imyaka ye iri gushira. Wewe na amahoro gusa, yaza ataza ni kimwe, turashaka amahoro kugira ngo dukomeze gukora akazi kacu. Perezida ari hano twamubonye ari ku Gibeni Butembo n'ahandi, aho radusezera yuko amahoro azagaruka. Turarindiriye, hamaze imyaka myinshi nta mahoro tugira. Dufite icyizere yuko icyo kibazo kiri bukemuke ubwo amaze gukora urwo ruzinduko. Ali Asanka Darius, Ijwi rya Amerika.
Bakunze baradi Ijwi rya Amerika mutuye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo, tubararikire kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira:
Radio Communauté La Voix de Mikeno ibunagana ni ku murongo wa FM 99.7 n'ibice 7,
Radio Ngoma na Amani mu mujyi wa Baraka kuri FM 88 n'ibice 8,
Radio Baraka FM nayo mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 94 n'ibice 4,
Radio Communautaire de la Vérité ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 99.9.
N'abadukurikira bari mu majyepfo ya Uganda, mwakumva ibiganiro byacu kuri Radio Ijwi Riyobora Voice of Mwabura ku murongo wa FM 88.9.
Ni Radio Ijwi rya Amerika iminsi yose kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Kadijwi de Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda nshuti banywanyi naha aya makuru yakakanya garukiye mwakoze kudutega matwi mugira umunsi mwiza w'amahoro n'amahigwe mubandanya kumviriza radio yanyu Ijwi rya Amerika.